Imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi ni Edirwe mu basuza kandi mba ikaze makuru yacu yo muri iki gitondo. Amakuru tuyahere kuyo hirya no hino ku isi twayateguriwe kandi turagezwaho na Alois Bigirimana.
Urakoze Edi. Muri leta z'ubumwe za Amerika abashingamateka barenga ijana bo mu mugambwe w'abarepublikani hamwe na bagenzi babo baharurwa mu macumi muri sena bavuga ko bazogira urunani ku munsi wa gatatu kugira baburizemo kwemeza intsinzi ya Joe Biden. Umudemokrate Joe Biden yemejwe mu itora ry'intumwa z'abahagarariye abatoye college electorale ku majwi 36 kuri 232 ya Perezida Donald Trump inyuma y'amatora yabaye mu kwezi kw'icumi na kumwe umwaka uheze w'2020. Byitezwe ko abademokrati basanzwe bagenzura inama nshingamateka bazokwemeza intsinzi ya Biden ndetse na bagenzi babo basanzwe ari nkehwa muri sena. Byitezwe ko bazoshyigikirwa n'abarepublikani mu kwemeza intsinzi ya Biden. Perezida Trump we arabandanya kwemeza ko yibwe amajwi mu matora kandi abandanya guhamagarira abanywanyi biwe kwiyamiriza itsindwa ryiwe. Icegera cya Perezida Mike Pence niwe azorongora itora ryo ku munsi wa gatatu aho inama nshingamateka na sena bazokoranira hamwe kugira bemeze cyangwa bahakane ibyemejwe n'abategetsi mu mareta 50 hiyongereyemo umurwa mukuru Washington DC. Muri Afrika igihugu cya Afrika y'Epfo cyasinzikajwe n'igice cya kabiri cyiyandura ku bwinshi bw'abantu umugera wa COVID-19 cyizeye kuronka incanco za mbere mu kwezi kuza kwa kabiri. Umushikiranganji w'amagara y'abantu muri icyo gihugu Dr. Zweli Mkize yabitangaje ejo ku munsi w'Imana. Afrika y'Epfo kandi yarifatanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS mu mugambi waryo wiswe COVAX wo gukwirakwiza ku isi urwo rucancu. Ku munsi wa kane Afrika y'Epfo yaronse abanduye bashasha barenga 18,000 mu masaha 24. Nico gihugu cya mbere ku mugabane wa Afrika kimaze gushikana umuriyoni umwe w'abanduye COVID-19. Ubwato bwagira neza muri Espagne buriko burarondera aho bushyira impunzi n'abimukira 265 bwatabaye mu ibahari Mediterane mu minsi iheze. Ishyirahamwe ry'abagira neza Open Arms ryanditse ku rubuga rwa Twitter ko ubwo bwato bwashoboye gukura mu mazi abimukira 96 bari mu kangaratete mu bwato bw'imbaho mu gace k'amazi mpuzamakungu. Iryo shyirahamwe rivuga ko abari muri bwo bari bagwiriyemo abamuka muri Eritrea barimo abagore babiri hamwe n'abana 17 batarakwiza imyaka 16 kandi bari bakitswe n'amagara. Mu minsi ibiri imbere yaho iryo shyirahamwe ryaratabaye kandi abimukira 169 bari baje baturuka mu nkengera za Libya ahagwiriye urudandazwa rw'abantu. Abantu hafi 100 barishwe muri Niger mu gitero cyabereye mu duce tubiri mu burengero bw'icyo gihugu. Ni bumwe mu bwicanyi bw'agahomera bunwa ku basivile muri icyo gihugu cyo mu karere ka Sahel kasinzikajwe n'imihari irwana yitirira idini rya Kiisilamu. Bibaye mu gihe igihugu kiri mu bihe by'amatora. Icyo gitero cyakozwe n'abakora iterabwoba bari ku mapikipiki cyabaye ku munsi wa gatandatu nta muhari n'umwe uracyiyitirira. Perezida Muhammadu Isufu yanditse ku rubuga rwa Twitter ejo ku Imana ko yifatanije n'ababuze ababo. Abategetsi mu bumanuko bushyira uburengero bwa Pakistan bavuze ejo ku munsi w'Imana ko abagabo bitwaje inkoho banyuruje bongera bica abakozi 11 bariko baracukura ibizuku. Icyo gitero cyabaye mu ijoro mu gisagara cya Mach mu ntara ya Baluchistan ku birometero 50 mu bumanuko bwa Quetta umurwa mukuru w'iyo ntara. Abishwe bivugwa ko bari aho mu bwoko bw'inkehwa z'aba Hazara gama bwatewe n'intagondwa muri kahise umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu bavuze ko ishami ryawo ryo muri Pakistan ari ryo ryishe abo bantu.
Alois Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. inshuti zacu iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi kuri metero 25.31 na metero 41 naho mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika no kuri FM 48 ya radio inshuti ya bose dukomeje kandi kubifuriza umwaka mushya muhire w'2021 dukomeje kandi kubifuriza umwaka mushya muhire w'2021 muri aya makuru yacu ya none turaza gutumikira bamwe mu bakunzi ba radio ijwi rya Amerika ariko reka duhere ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi abagabo bagera kuri 200 bo mu ntara ya Kayanza nibo bamenyekanye mu mpera z'uyu mwaka ko bahotewe n'abagore babo bashakanye. Ni inkuru y'ijwi rya Amerika rifatanije n'abanywanyi baryo dusomerwa na mugenzi wacu Desire Atungimana uri Kigali mu Rwanda.
Agateka k'abagabo karahungabanywa mu mihinga itandukanye intara ya Kayanza byemezwa na bamwe mu bagabo biyemerera ko bakoregwa mabi n'abakenyezi bubakanye. Una mugabo abanywanyi b'ijwi rya Amerika bamusanze ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza yo mu buraruko bw'u Burundi avuga ko atakenshi atevye kubera yuko umukenyezi wiwe mucura bufuni na buhoro.
Ego cane ni kuvuga ko amabi abagabo twe dukoregwa ahakuru ni kwiganza kw'abagore mu ntumbero yuko bataronka aho bavuga twe bafise aho bavuga bakumvirizwa ariko twebwe abagabo itronka aho twitura ngo twumvirizwe. Mpate nihereye ko ibyanje nibirebire kwifuza kurara mu kabare utavuga ngo ndi umubose ndiko ndasorora canke se n'umunsi mukuru mfise kwifuza kurara mu bubare nkarondera umuntu ku mugoroba ngurira icupa rimwe nkaritera mako bibaye ngombwa kugira ndabikonorirara ko sintahe muhira kubera atano bantashe bivanye n'umugore muhira nsanga yavyimvye akangana inzu yose tutanashwanye.
Muri iyo ntara ya Kayanza haribonekeza kandi abakenyezi bati ngo bagasigira abana bagabo bahora bubakanye. Uno yaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika ari mu bo vyashikiye.
Uyu dusanga iciyumviro nuko gusa umubabaro utangana. Nkajewe ku ruhande rwanje ngaha aya umbona ishusho ni nk'uko bokwereka bafle igaragara itagira mu mikoro bivanye n'umuryango w'iwanje. Ego kuko nkajewe ubu uya ndibana mu rugo bivanye n'umudamu wanje yagiye antana abana yaransigiyemo mu bana yaransigiye umwana afise umwaka umwe n'ameze 9 ushikana n'ubu umwaka n'ameze 3 araheze uwo mwana yigenda muretse. Urumva narahohotewe harageze naho jewe mvuga ati umudamu wanje kwanshwani yakabagiye ngiye kumucura yambwiye ngo wewe ntitukiberanye bivanye kagateka kabo baronsingira ngo karenze abantu babagabo.
Abagabo muri iyo ntara biyemerera ko bahohoterwa n'abakenyezi bubakanye bavuga ko batagira gitabara. Ni mu gihe abakenyezi bobo bakorewe mwene ayo mabi basanzwe bafise ibigo bitura. Ibibabaza bamwe mu bagabo bavuga ko bakorerwa mu bafatiye ku gitsina.
Nukuri twebwe twararushe abagabo twe twararushe nukuri ntaho dufise twitura n'uwo tubibajije yaba umugenzi duhanuje avuga ati abagore nibo bagezweho. Twebwe ntaho dufise twitura ariko abadamu bobo barafise ikigo cabo bitura. Ndavye ni message mbi turiko tutatanga mu bana ubwa mbere bwo ubugira kabiri hageze aho umudamu uyo wanje yifuza kuntorera imbuga itakabwira umuntu ko azoncumita umunsi natashe naborewe byaranshiye umutima. Urumva ko ari inkuru y'inca mugongo. Kumbure Imana ni yadufasha tukaronka abadufata mu mugongo. Twebwe twaragiye hamwe turiyoroganiza nk'abakorerwa amabi y'abagabo turatanga ivyimbiro hirya no hino turabona ko abagabo n'ukuri muri kazoza tuzogira aho dushitse natwe kugira ngo tubone neza na neza yuko dufise natwe aho tudodora bakatwumviriza.
Mu kibano na cane cane abakenyezi baremeza ko iruhande y'amabi afatiye ku gitsina akoregwa abakenyezi n'abigeme abagabo nabo nyene bayakoregwa naho arababigira ibanga. Uno mukenyezi yayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika abifitiye gihamya.
Naho abigeme cangwe abakenyezi bahohoterwa mu rugo birashika n'abagabo ugasanga birababaye ko barahohotewe ariko ntibikunze kuja hejuru cyane kubera umugabo nyene aguma yihagararako kugira ngo ntibimenyekane ngo bisatire bije hejuru kugira ngo mu kibano ntibimenyekane cy'abandi bagabo ngo babimenye kubera bice biboneka yuko mengo nta jamba afise akumva menga ragayitse
amabayi afatiye ku gitsina agena ingaruka mbi mu rugo abayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika badondagura bimwe mu bica bishika mu miryango uno mukenyezi numwe muri bo agira ko atanga n'impanuro
cyabari hohotera rifatiye ku mugabo cyangwa ku mugore biragira ingaruka mbi mu rugo urugo ntirureza ngo rutere imbere indero y'abana iraheze ikagorana kubera uca usanga ubwo rugo atamuntu ahari aruhagarariye hanyuma ugaca usanga n'itunga rirasabagiye ni ukuvuga nta muntu usanga arujejwe ngo avuga ati ngomba kuruzigama umwe wese uca usanga yigira hirya no hino
bamwe mu baharanira agateka kazi na muntu iruhande yo gushinga amashyirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi n'abigeme hari abatanguye gushinga ayaharanira agateka k'abagabo Joseph Mujiji ari muri abo ashima ko hari abagabo batanguye gushirijwe hejuru bavuga ko bahohoterwa mu ngo agasaba ko abajejwe intwaro bogerageza gukinga ayo mabi afatiye ku gitsina kugira aranduranwe n'imizi
bavuga ko abagabo hago bagabo gusa kwivuga mbona bayo ko bayatera imbere bakije rero hariho igikuba gikomeye cyane abantu bokora nuko mu nyigisho baronka giye kubaka ingo mubashiramwo ingene bobana ingene bokinga amabi afatiye ugitsina kuko karahara mu ganti bacura abantu ntibafise inkuru zikwiye ingene abagabo n'abagore abahungu n'abakobwa uwo baho ingene baremwe n'ingene mu kibano babifata hanyuma abo bantu bo mu ntwaro umukuru w'umutumba niwe arinda kurongora ingo kuko n'umugabo n'umugore mu rugo bafise ubutumwa bahawe n'umukuru w'igihugu bagiye kuragana iki gihe ubwo butumwa ujya kora ko baburanguye umukuru w'umutumba umukuru w'umutumba amenye ko ingo zose amenye ingene zibayeho kuko nicyo kintu cya mbere ajejwe amenye ko umutekano utabaye mu ngo nta mutekano mu gihugu buhari abitanye ko kigenda mu komine hakiri kare bitarayangarwa y'amatati yawe udutse n'ibisanzwe mugabe kibi nuko yangara bigateba
ikigo kijejwe iterambere ry'ingo n'imiryango ku rwego rw'intara mu Kayanza gitangaza ko kuva mu kwezi kw'indwi umwaka w'2018 gushika mu mpera z'uno mwaka w'2020 abagabo 195 bakorewe amabi Florence Ndikumana umuhuzabikorwa muri ico kigo akamesha ko mu ntumbero yo kurandurana n'imizi amabi ashingiye ku gitsina gore cyangwa ku gitsina gabo ariko harakogwa amahimiriza mu makomine agize intara yose ya Kayanza
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti zacu ubu reka dusimbukire ku makuru y'imikino yaranze iki cyumweru dushoje reka duhere mu Rwanda Claude Munyandinda niwe wayaduteguriye
Mu mupira w'amaguru ejo ndi kwa gatatu ikipe ya AS Kigali yo mu Rwanda izahura na KCCA yo muri Uganda mu mukino wo kwishyiraho intera ya kabiri mu gatanira igikombe cy'impuzamashyira mu mupira w'amaguru muri Afrika uyu mukino uzabera i Kampala muri Uganda nyuma yuko umukino ubanza wagombaga kubera i Kigali mu byumweru bibiri bishize utabaye ikipe ya KCCA igaterwa amagaye ibitego biri ku busa hashingiwe ku mategeko mashya y'ishyirahamwe CAF arebana n'ibyo amakipe agomba kwitwararika muri iki gihe cyo guhangana na virusi ya corona ikipe ya AS Kigali yageze i Kampala ejo ndi kwa gatandatu abayoboye iyi kipe barimo kwigengesera bikomeye ngo batagwa mu tego w'ikipe bazakina nibyo bisobanurwa n'umunyamabanga wa AS Kigali Francis Gasana
bifuzaga ko twagenda muri basi yabo ariko batunguwe no gusanga natwe yaci hari kugeza n'ubu rero urumva ko batangiye ariko ntago barasanga twiteguye ubwo rero imitego turimo turayibona ariko twatangiye nyine kwisimbuka
Francis Gasana kandi aratugezaho gahunda y'ibiteganyijwe kugeza ku munsi nyirizina w'umukino
kuwa mbere mu gitondo nyuma yuko bafashe ifunguro rya mu gitondo hazabaho gupimwa COVID kubera ko hazaba hakenewe ibisubizo bijya muri CAF nyuma duhita tujya mu myitozo imyitozo izatangira saa yine kugeza saa sita dukorewe kuri stade tuzakiniraho ku wa kabiri nabwo tuzakora imyitozo kuva saa kumi kugera saa kumi n'ebyiri kuko umukino uri saa kumi za hano nizo saa cyenda z'iwacu hanyuma ku wa gatatu dukine match
tukire mu mupira w'amaguru ikipe y'igihugu y'u Rwanda irimo kwitegura kuzaseruka mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu ku bakinnyi bakina muri za shampiyona z'iwabo mu rwego rwo kwipima hateguwe imikino izahuza u Rwanda na Namibia na Congo Brazzaville ikazabera kuri Stade National Amahoro i Remera kuva ku itariki ya karindwi kugeza ku ya cumi na rimwe muri uku kwezi kwa mbere umutoza w'ikipe Amavubi Mashami Vincent avuga ko abakinnyi be bahagaze neza mu byerekeranye n'imbaraga
twagerageje gukora test zimwe na zimwe za endurance cyane cyane ndetse na speed urumva rero ni byiza ko tugomba kumenya leta yabo bahagazemo mbere uko dukomeza nibindi ariko amarazita yabo ngira ngo ni meza cyane nubwo wenda atari bose ariko nka 90% yabo dufite muri groupe bose ngira ngo fitness yabo ntabwo ari mbi ariko tugomba kwijyanisha nanone na fitness y'umupira kuko urabona ko iyo umuntu adakina burya kwirukanka gusa kufite fitness gusa y'igihaha ushobora kuresista ntabwo biba bihagije ariko ngira ngo nanone uburyo barimo kugenda bitwara ku mupira n'ibisubizo twabonye bya physical test bakoze endurance na speed ngira ngo birakomeza kuduha icyizere ko ndikomeza gukora gutya byose bizajya bikagenda neza
muri rushanwa rya Shan rizabera muri Cameroon rikazatangira ku itariki ya 16 y'uko kwezi kwa mbere rikarangira ku ya 7 y'uko kwa kabiri ikipe y'u Rwanda izaba iri mu itsinda rya 3 hamwe na Maroc Uganda na Togo mu itsinda rya mbere dusangamo Cameroon Mali Zimbabwe na Burkina Faso itsinda rya kabiri ririmo Libya Niger Repubulika Iharanira na Demokarasi ya Congo na Congo Brazzaville amakipe agize itsinda rya 4 ni Zambia Guinea Conakry Namibia na Tanzania yari Claude Munyandinda ikigali
arakoze Claude Munyandinda amakuru ya siporo n'imikino mu Burundi amakipe y'umupira w'amaguru ya England Noir Kinzo Flambeau du Centre na Olympic Star niyo azakina ikimwe cy'akabiri cy'igikombe cyitiriwe ubumwe bw'abarundi umukino wa nyuma uzaba mu ntara ya Gitega ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa kabiri ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Desire Atungimana uri Kigali mu Rwanda
muri iyo higanwa y'igikombe cyitiriwe umwe gw'abarundi inkino zo kuruna w'Imana zari zibereye igisho Emuyinga umugwa Olympic Star warangije igice cya mbere cy'higanwa uri mu kibanza cya mbere wakuye muri iyo higanwa Vitaro kuri za penalty 4-3 inyuma y'umwanya w'inyongera nk'uko amategeko agenga iyo higanwa bivuga iyi migwi inganije mu mwanya wateganijwe n'amategeko iyo migwi yose yaranganye ibitsindo 2-2 urundi rukino rwabereye mu ntara ya Makamba Aigle Noir yatahukanye insinzi y'ibitsindo 2-1 cha Message Ngozi kuri no gatatu naho Flambeau du Centre yari yatsinze Bujumbura City ibitsindo 4-0 mu gihe Rukinzo yatsinze Burundi Sport Dynamic ibitsindo 2 kubusa umenyereza wa Rukinzo amenyesha ko kubona batsinda Burundi Sport Dynamic vyavuye kubakinyi biwe uburyo baronse batabupfishije ubusa
amugabo Burundi Sport Dynamic sinavuga birebire na urushije nibaza ko amahigwe twarushije yuko umwanya twarose gutsinda twakoshije neza twafishije ubusa ize yuko nguko turenganye no musi imana bidushoboje ko ni match kuri cyatuzo yirengana tukashika mu gice cyanyuma nta mpindu kazihari nibaza ko abakinyi ni babandi nta mushasha kiretse abana bato tudugije bavuye mu academy ya Rukinzo nibo turiko dushimura kubona abashasha ariwe mwabonye mu mwana namba 33 na bakinyi baro bakira na nuri ya mwana yitwa Aridu akizimana ndibaza yuko nibo bakinyi muzobona gusa babana bavuye muri academy nayo bisigaye abakinyi babandi muzobona mu rire tumije cha kabiri
umenyereza w'umugwi w'igipolisi Rukinzo amenyesha ko muri kino gihe ahataragera ko yemerere igikombe abakunzi b'uwo mugwi ariko akabasaba kuguma impande gushikiganwa rirangiye
turindire nibarindire batekane ntibagire ikibabago cyanke biyumvire to twatwara igikombe ntiyaragera nibitekane tuje machi kurimwe kuyindi ngo twabigenje muri fazare tukabona ko tuvegeje turi mu kaza cha gatatu n'ubuno basaba ko botenyenya bagume baje inyuma yacu barindire barabaho Urukinzo izogeza muri fazire tu aho tuzogera naho nyine zoshima imana
mumenya ko iryo higanwa risoze gutegeka 5 z'ukwezi kwa kabiri igihe Burundi buhimbaza umunsi mukuru w'umwe bw'abarundi urukino rwa nyuma rukazobera mu ntara ya Gitega imigumo 8 yitabira iryo higanwa ikaba yafashwe hisunzwe urutonde rw'igice ca mbere cy'higanwa fazale muri basketball naho mu gihe barindiriye ku gice cya kabiri cy'higanwa gy'Ibujumbura gitangura imigwi imwe iri kwirakina inkino za kivandimwe kugira yitegurire inkino zo gusubiriza mu rukino rwahuje Dinamo na New Star kuno w'Imana Dinamo niyo yatahukanye insinzi ku manota 72-55 umenyereza wa Dinamo Karabe Jeanno Merlin amenyesha ko izo nkino zibafasha cyane kurabaho bagejeje kwitegura kugira bashobore kuzokora vyiza gusumba ibyo bakoze mu gice ca mbere cy'higanwa
fazale imigwi yose yari yiteguye kugira ishobore kurwanira nabo nyene ikibanza ca mbere naco gituma gushikira isaha kubanda twitegura kugira phase retour twitegurire mva natwe turume amahigwe kuba abambere ni cyo gituma ekipe yose uje gukina nabo tegeza gushyiramo ingufu kubera baje biteguye nabo nyine
wamenya ko igice cya mbere cyiganwa fazale cyatahukanywe n'umugwi wa Kern utsinzwe rimwe rudende mu nkino 9 wakinye ikibanza cya nyuma naco cyaje mu Aigle Noir atarukeno na rumwe uwo mugwi watsinze Desire Atungimana Kigali Ijwi rya Amerika
nkuko nabibabwiye mu kanya turi mu bihe byo gutangira umwaka mushya w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe. Uko tuwutangira ni nako abakunzi bacu batwoherereza ubutumwa bwifuriza abavandimwe babo n'inshuti umwaka mwiza. Reka tunyarukire mu ntara za Makamba, Bururi na Rumonge, twakire izo ndamutso.
Yewe nitwa Ntiranyibagira Radegonde, nkaba mvuka muri province ya Bururi, komine Songa. Nashaka nifurize umwaka mushasha umuvyeyi wanjye ari Muheka muri komine Songa, akaba yitwa Ntinyitwa Angela. Nifuriza umwaka mushasha mukuru wanjye aba mu Kirenga yitwa Ntakirutse Imana Pesi, nkamubwira ati Imana imwongere umugisha muri uno mwaka mushasha, agube neza, yagize neza. Nifuriza umwaka mushasha inshuti n'abagenzi zose aho ziri ziri Muheka muri komine Songa zose. Sinabadondagura ngo ndabamare. Hari uwitwa Sandrine Niyimpa, Mozarine, Sabimana Sabina n'umuryango wiwe uritagara bose, ndabaramuki n'abari matongo bose muri zone Muheka bose.
Jewe nitwa Gatoto Odati, mvuka mu ntara ya Rumonge, komine ya Rumonge, umutumba ni Rukinga. Hanyuma jewe akatika misi yose ndi mu foroma, nagomba gutasha rero naje inshuti n'abagenzi nabifuriza umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Ubwa mbere nohera ku mugenzi wanje yitwa Niyukuri Venisa, hanyuma akaba ari wenyine w'abana banje. Ubwa kabiri nja ngenda ku muryango wanje, ni mukuru wanje yitwa Habonimana Onesime ari Ibuyengero Ikirama. Hanyuma uwa gatatu ni Nasutimana Joseph, nawe nyene ari Imukirama. Uwa kane ni Databukwe yitwa Nyandi Simioni ari Munyabitanga, komini ya Songa. Uwa gatanu ni Mabukwe yitwa Baranyikwa Mirika, nawe nyene ari Munyabitanga. Hanyuma uwa gatandatu ni umuntu adutwara Treteri District Matana. Uwindwi ni umusizi adutwara nyene mu karere k'ubuvuzi ka Matana yitwa Proje. Uw'umunani ni Titiere w'iwanje Santre de Sante w'Umuheka yitwa Byomana Siriro, nabo dukorana bose. Hanyuma uw'icenda ni Buramatari wo mu Rumonge. Hanyuma bose ndabifurize umwaka mwiza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe bawurambemwo.
Ndabaramukize neza, yitwa Sengiyaremye Diogene. Nari nifuza kwifuriza umwaka mushya ababyeyi banje bari mu Kavimvira muri komine ya Rumonge aho muri zone Buruhukiro. Umubyeyi wanje papa akaba yitwa Ndayizeye Marake, hamwe na Nikimaye Esterine. Inyuma y'ababyeyi nifurize umwaka mushasha abatuvukana bose, zina bacubiye nyumba. Ndatahiza abanyeshuri twiganye primaire ngaho nyene kuri ecole primaire mu Kavimvira. Ndatahiza abarimu banyigishije ngaho kuri iyo primaire. Ndazimbiye ku mugara. Ndatahiza papa wanje mutoya na mama wanje mutoya bandetse. Papa yandetse ku mugara yitwa Asheri, akaba ari prefet de discipline kuri lise mugara. Ndatahiza na mama mdogo wanje ari ngaho nyene ku mugara yitwa Ediroza, akaba ari umwigisha wo kuri mugara ya gatatu aho nyene ngaho ku mugara. Ndatahiza abanyeshuri twiganye kuri lise mugara, hamwe n'abigisha bose bo kuri lise mugara bagiye bandera, nabo ndabafata nk'ababyeyi banje. Ndatahiza abo twabanye ku mugara mu karere ka Kabyiru twibaniye neza bose, ndabatahize bose banyumva bose ati Zengiyaremye Diogene arabatahize. Ndabifurize kugira umwaka mushasha mwiza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe, baze bawuronke mw'ico bipfuza byose, kandi nkabipfuriza no gukomera mu gakiza, hanyuma twongera dusengeranira. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza.
Nitwa Niyukuri Venisa, ndi mu Rumonge ku Rukinga. Bwa mbere ndatahije mwebwe muduhaye umurongo, ndabifuriza umwaka mwiza. Hanyuma ndatahije kandi ababyeyi banje bari Isonga Munyabitanga n'abavukanyi banje bose, ndabifuriza umwaka mwiza baze bawurambemwo. Ndatahije mukuru wanje yitwa Ndiho Kubwayo Pauline n'umuryango wiwe ari Bujumbura mu Kanyosha, na mukuru wanje Ndayinginga Sifa ari mu Cyangwe n'umuryango wiwe wose. Ndatahije kandi muyomba wanje ari mu Cyankuzo Niyukuri Rike. Ndatahije abakorega bose twiganye aho bari hose, ndabifuriza umwaka mwiza. Ndatahije mushinga nawe wanje Gatoto Odasi, Mani muhezagire muri uyu mwaka n'abana dufise mani ziduheza gire tuzatu urambe mo nabo bose banzi ndabifurije mwaka mwiza nabo tubana mu rupangu bose aho bari mani zibaheza gire namwe murakoze cyane.
Akazina nitwa Ndayiragije Fanuel, duherereye aha muri commune Songa intara ni Bururi. Reka duhere intasho aha nyene ku gatumba aho duherereye. Ndatangura none umuntu azwi ku izina rya Nyandwi Heri, umudandaji akomeye cyane w'amayinite. Ama ndasinda hirya gatoyi aho bita Mibumba, ndahabona mwigisha yigisha abana neza cyane ari ku izina rya Fideli. Ndaduga haruguru gatoyi ndabona Samueli, ndamanuka gatoyi hepfo yanje ndabona uwo bita Radani. Nsingira hakurya ndabona umuyobozi uyobora neza cyane etablissement yacu ariwe Vena. Ndasingira gatoyi hirya nca ndahabona Cyongera Esperance araho Ibuvumu, ndahabona Maraki, ndahabona Izayi, ndabona uwo Butazira Neftari, ndamubona ndamuramutse, ndabona Norma, ndabona Vena. Nca nsingira haruguru gatoyi kuri Centre de Santé kanca ndahabona uyu muntu muganga Odas, ndamwifuriza Noel nziza cyane. Nsingira hepfo gatoyi yaho ndabona umuntu azwi ku izina rya Efrem, ndayihimbaze ni Bon Frere, ndamwifuriza umwaka mushasha. Amanca ndahabona Samirizi, Samirizi ndakuramutse nawe, ndakwifuriza umwaka mushasha. Ndahateba gato nyinshi nsimbira mu rumugi, ndahabona umucyama azwi ku izina rya Hakizimana Celestin, ni mukwiza atunga aho ku gihe cumi ndamuramutse. Nce mbona Vitari aho ku mutambara muramutse, ndamwifuriza nawe nziza cyane na Bonane. Ama nsimbira Ibusebwa, ndahabona Gilbert Silibeli ndakuramutsa, na Diodoni muri kumwe ngahe Busebwa. Nce nkacira gato yo mu kuboko kw'ibubamfu, ndahabona Kabodro ndakuramutse nawe, ndakwifurize umwaka mushasha wa 2021 ukubere w'amacano w'ubuki cyane. Umukungu ndahabona Dogo Dogo Matajira Cassius nawe ndakuramutse. Nca nsingira kuri kaminuza Bujumbura, ndahabona umugenzi wanje nkunda cyane yitwa Peresi, hariho na Steve, hariho ba Donavine. Nca nkacira gatoyi aho bita mu gihugu cya Zambia, umugwa mukuru ni Rusaka, ndahabona Administrateur Francois, ndahabona uwo muntu Penier Grand Frere ndakuramutse, nca ndahabona Erize ndamuramutse, nca ndahabona Ezekiel, nca ndahabona Johasi nawe nyine ndakuramutse, nca ndahabona Eliakimu umwaka mushasha. Ama nca ngaruka gatoyi aha nca ndahabona abadirecteur bose nkera kuri mu byaranje Jeremy ariwe Administrateur nawe nyine ndakuramutsa, nca mbona Directeur Nyaniki arahamubazanga nawe nyine ndamuramutse, nca mbona abashefu Dojone Erize ndakuramutse, ndakwifuriza umwaka mushasha.
Shuti muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Shimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru, wayashyize hamwe ni Facile Gebeyeho. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
Yeah.